Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'umunsi ku wa mbere. Ubu ni saha 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ibiganiro byacu by'umunsi bigiye gutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka dutege amatwi mugenzi wacu yaduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse nshuti namwe muduteze amatwi muri iki gitondo. Amakuru yo kuri uyu munsi reka tuyahere mu gihugu cya Nigeria, aho igisasu cy'umwiyahuzi w'umugore cyahitanye abantu 10, abandi bagera kuri 30 barakomereka bikomeye ubwo uwo mugore yituritsaga hafi y'aho abagenzi bategera bisi. Icyo gitero cyabereye mu mujyi wa Damaturu uri mu ntara ya Yobe. Amakuru dukesha ibiro ntara makuru by'u Faransa avuga ko ubwo yarakimara kwituritsa n'umujinya mwinshi ababibonye bahise batwika umurambo w'uwo mwiyahuzi. Benshi mu bapfuye ngo n'abana bakiri bato bagurishaga ibiribwa muri iyo gare. Nubwo nta mutwe cyangwa umuntu wari wigamba ubwo bwicanyi, umutwe wa Boko Haram niwo ushyirwa mu majwi. Uyu mutwe umaze iminsi ukoresha abakobwa n'abagore kwiyahuza ibisasu. Mu cyumweru gishize, amatora y'umukuru w'igihugu yagombaga kuba muri iki cyumweru gishize yimuriwe mu kwezi gutaha kubera impamvu z'umutekano muke uterwa na Boko Haram. Mu kiganiro na radio Ijwi rya Amerika, Vice Perezida wa Nigeria Namandi Sambo yahamagariye abaturage b'icyo gihugu guhagarika ibikorwa by'urugomo. Yasabye abanyapolitike kugira uruhare mu guharanira ko amatora ataha aba mu mutekano no mwituze. Kuri uyu wa gatanu, Perezida Jonathan Goodluck yabwiye ikinyamakuru The Wall Street ko amaze igihe asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika inkunga yo kurwanya Boko Haram. Goodluck yavuze ko intagondwa za Boko Haram zikura imfashanyo mu mutwe wa Islamic State ukorera muri Syria na Iraq. Icyakora umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko nta gahunda ya hafi hari yo kohereza ingabo za Amerika muri Nigeria, ariko avuga ko hari ibiganiro byatangiye byo guhuriza hamwe imbaraga zo kurwanya Boko Haram. Ibihugu bine bya Afurika byemeje ko bigiye gushyiraho itsinda rimwe ry'abasirikare rizarwanya Boko Haram. Ibyo bihugu ni Benin, Cameroon, Niger na Chad. Umutwe w'intagondwa wa Islamic State wasohoye amashusho ya video yerekana icya ry'abakristo b'abanyamisiri 21 bo mu idini ry'abakoptic. Ayo mashusho yashizwe ahagaragara kuri iki cyumweru yerekana abagabo benshi baherekejwe n'ibyihebe byifutse mu maso, nyuma abo bagabo bakaza kwicwa baciwe umutwe. Nyuma yo kubona amashusho y'ubwo bwicanyi, Misiri yahise itangiza igikorwa cyo gucyura abaturage bayo batuye mu gihugu cya Libya. Mu ijambo yagejeje ku batuye igihugu, Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi yategetse ko nta munyamisiri wemerewe kongera kujya muri Libya. Anashimangira ko igihugu cye kizakora ibishoboka byose guhangana n'abo yise inagondwa. Mbere y'uko avuga ijambo, Perezida Sisi yari yabanje gutumiza inama y'igitiraganya y'abayobozi bakuru b'ingabo kugira ngo baganire ingamba bakwiye gufata. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye karaye gatoye umwanzuro utegeka inyeshyamba z'abahuti muri Yemen gusubizaho guverinoma zahiritse, bakanarekura byihutirwa uwahoze ayobora icyo gihugu Abdurabu Mansur Hadi umaze igihe mu maboko y'izi nyeshyamba. Uwo mwanzuro waraye utowe n'ibihugu byose bigize ako kanama uko ari 15, uranasaba izo nyeshyamba kwitabira ibiganiro biyobowe n'umuryango w'abibumbye. Kugeza ubu ntacyo izo nyeshyamba ziravuga kuri uwo mwanzuro. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo inyeshyamba z'abashiyiti zigaruriye igihugu zitangaza ko zisheshe inteko ishinga amategeko kandi ko zishyizeho indi nteko ya presidansi. Abo barwanyi b'abahuti bavuze ko bashyizeho inteko igizwe n'abantu 551 yo gusimbura inteko ishinga amategeko isanzwe. Igihugu cya Yemen kimaze amezi menshi gifite ibibazo bya politiki byiyongera ku mutekano muke uri mu gihugu uterwa n'intagondwa za Al-Qaeda. Mukwezi gushize izinyeshyamba z'abahuti zigaruriye icumbi rya Perezida Abdi Rabu Mansur Hadi bituma yegura na guverinoma ye. Kuba nta gahenge k'imirwano abahuti na guverinoma ya Hadi ishyigikiwe na Amerika bagezeho byatumye hari amakuru atangazwa ko Washington yabizahagarika ibikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Yemen kugeza igihe ibintu bisubiriye mu buryo. Izo mvururu muri Yemen zimaze gutuma ibihugu byinshi bikomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifunga za ambasade zabyo isana muri Yemen.
Arakoze mugenzi wacu waheje kudushikiriza makuru. Tubibutse inshuti mwese ko mushobora kandi gukurikirana ibiganiro byacu byose ku kibanza cha internet kuri adresse ikurikira www.voanews.com/centrafrica. Mushobora kandi no kudushikiriza ubutumwa bwanyu bwose kuri adresse ikurikira radio yacu @gmail.com, kuri Facebook na Twitter, maze mukumviriza ibiganiro byacu mukoresheje ijambo radio yacu. Ntegira umuja ibiganiro twateguriye birabandanya. Unahuriwa mwanya w'ikiganiro cerekeye makuru ya siporo avugwa hirya no hino ku isi. Dutega amatwi mugenzi wacu yakiduteguriye.
Amakuru y'imikino hirya no hino ku isi aribanda ku mupira w'amaguru. Imaputo, ikipe ya APR FC ihagarariye u Rwanda mu marushanwa ya CAF Champions League, yarenganyije na Ligue Mukulumana do Maputo yo mu gihugu cya Mozambique. Amakuru dukesha site ya Ferwafa, nyuma yaho inganyije ubusa ku busa na Ligue Mukulumana, APR FC irasabwa gutsinda umukino wo kwishyura uteganyijwe kuba mu byumweru bibiri kuri Stade Amahoro i Kigali mu Rwanda. APR FC isezereye Ligue Mukulumana do Maputo izahura mu ijonjora rya kabiri na Al Ahli yo muri Misiri, yatwaye igikombe cya shampiyona n'igikombe kiruta ibindi muri Misiri ku nshuro ya munani nk'umuhigo. Mu yindi mikino yabaye muri iyi weekend yo muri iryo rushanwa, Raja Casablanca yo muri Maroc yatsinze Diable Noir yo muri Congo ibitego bine byose ku busa. Raja imaze gutsinda iki gikombe inshuro eshatu, niramuka itsinze umukino wo kwishyura izahura n'ikipe izakomeza hagati ya Kaizer Chiefs yo muri Afrika y'Epfo na Township Rollers yo muri Botswana. Mu mukino wabaye muri iyi weekend, Kaizer Chiefs yatsinze Rollers ibitego bibiri kuri kimwe. Muri Gambia, Real Banjul yanganyije na Barak Young Controllers yo muri Liberia igitego kimwe kuri kimwe. Umukino wo kwishyura uzakinirwa i Bamako muri Mali kuko Liberia yugarijwe n'ikibazo cya Ebola. Naho i Tunis, Al Ahli Tripoli yo muri Libya yatsinze Smua yo muri Misiri igitego kimwe ku busa. Uwo mukino wakiniwe muri Tunisia kuko Libya yugarijwe n'ibibazo by'intambara n'imvururu. Kano Pillars yo muri Nigeria yatsinze Al Malaika yo muri Sudani y'Epfo ibitego bibiri ku busa. I Nairobi muri Kenya, Gor Mahia yatsinze Snap Sport yo muri Madagascar igitego kimwe ku busa. Mu gikombe cya CAF, Rayon Sport yo mu Rwanda yatsinze Panthère Sportive d'Yaoundé yo muri Cameroon igitego kimwe ku busa itsindiye ku kibuga cyayo. Igitego cya Rayon Sport cyabonetse ku munota wa karindwi gitsinzwe n'umukinnyi wambaje imana. Muri uwo mukino kandi, nk'uko tubikesha site ya Ferwafa, Rayon Sport yabonye penaliti ku ikosa ryakorewe Peter Otema, ariko kapiteni wayo Ndayisenga Fuad ayiteye umunyezamu ayikuramo. Rayon Sport izakina umukino wo kwishyura na Panthère d'Yaoundé tariki ya mbere z'ukwezi gutaha. Umukino ushobora kubera kuri stade ya Muhanga kuko ariyo amakipe yo mu Rwanda yatanze mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika. Iyi kipe ihagarariye u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup ikomeje yazahura na Zamalek yo muri Misiri mu ijonjora rya kabiri. Tugume mu Rwanda, umukino w'umunsi wa 17 wagombaga guhuza ikipe ya AS Kigali na Police FC kuri stade ya Kigali warasubitswe kubera imvura nyinshi. Umunsi uyu mukino uzakinwa uzemezwa na Ferwafa. Mu yindi mikino yabaye yo ku munsi wa 17, Kiyovu Sport yanganyije na Amagaju FC ibitego 2-2, Sunrise inganya na Mukura Victory Sport igitego 1-1, Gicumbi FC inganya n'Isonga FC ubusa ku busa, Espoir FC itsinda Musanze igitego 1-1. Ku rutonde rw'agateganyo, APR FC ikomeje kuza ku isonga n'amanota 35, AS Kigali iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 28, Rayon Sport iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 25, Gicumbi FC iri ku mwanya wa kane n'amanota 25 nayo, Police FC ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota 28, Isonga niza ku mwanya wa nyuma n'amanota 8.
Tukiri ku makuru ya sport kandi dukubitire mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini, twumve ibivugwa. Reka dutangurire kuri mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Burundi.
Mu ihiganwa rya cross country ryabaye kuno w'Imana mu ikambi y'abakoroka mu mitaka hano i Bujumbura, umwigeme Elvani Nimbona wo mu ntara ya Bururi niwe yatahukanye ikibanza cya mbere mu guhiganwa n'abandi bigeme ku birometero 8. Mu bagabo naho umusirikare Ndiho Vianne akaba yatahukanye ikibanza cya mbere ku birometero 12 vyari bigenewe abagabo. Sylvain Sengiyumva ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi akamenyesha yuko ngo umwanya bafise ngo ni mwiza cyane, ngo arizeye yuko nibabandanya bakora itariki 28 mu Bushinwa mu ihiganwa ry'isi yose ngo Burundi bushobora kuhakura imidari.
Twe turavyizigiye cyane gose kuko muravye nk'uyu ku rwego rw'abagabo aheje gushika, murabona ko ashitse ari umuntu ameze neza akomeye kandi afise umuvuduko ukwiye umuntu nyene ariko arashika. Mwabonye n'ujya mwigeme ikiryoshe muri ibi nuko nk'ujya mwigeme urumva ntiyahora bu wa mbere, ariko murabona yuko uno munsi ariwe yatahukanye insinzi yo ku metero 8. Twebwe rero tubiravye n'ingena byateguwe ni ukuvuga yuko twashatse yuko abanonotsi bose aho bari mu gihugu babanza bakitunganya bakaza ku rwego rwo mu gihugu, rwego rw'igihugu ari abantu nyine biteguye bazi ico baje gukora kuko bahiganywe n'abandi bagaheza bagatorwa ku rwego rw'uburere. Twebwe rero nta nkeka turizeye neza yuko abazogenda bazoteriteka.
Twamenyesha ko muri iryo higanwa hahiganywe abigeme 25 n'abagabo 40. Dieudonne Kwizera arongoye ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi akaba yasavye abarongoye amashyirahamwe ku rwego rw'intara kubandanya bakora cyane kuko ngo amahiganwa yimirije ni menshi na cyane cyane amwe biruka bari ku kibuga.
Iyi ni intango kandi murabona yuko intango ari nziza. Cross country iraheze mugabo competition za atletisme ntiziheze. Mugende rero mu ntara umwe wese yiwe abapriza ba association muri nga mutegura abananutsi banyu kuko ejo aho bukera tuzosubira gusubira kugira amahiganwa yo kuri piste nkuko iziganwa za cross country zabaye mu ntara. Kugira rero dushike mu rwego rwo mu ntara nuko association yose ahizobiri izobiri kirakora mutangure rero uyu munsi kwitegura.
Mu gihe rero ubushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama bwotanga uburyo umugwi w'Uburundi mu bagabo uzoserukirwa n'abantu 4 cyo kimwe no mu bigeme, ariko mu gihe bitogenda uko Elvani Nimbona na Vianne Ndiho nibo bonyene ishyirahamwe rya kwinonora imitsi mu Burundi rizofata mu mugongo. Mu mupira w'amaguru naho kuri uno wa gatandatu ku kibuga citiriwe umuganwa wa Rudoviko rwa Gasore, umugwi wa Lidia Ridic Burundi Sport for Africa warakiriye umugwi wa Kabruskop wo mu gihugu cha Angola. Urukino rwarangiye ari busa ku bunde aho umugwi wa Lidia Ridic waronse uburyo boneka bwo gutsinda ariko birananirana. Dikumana Yusuf kizigenza umugwi wa Lidia Ridic akabamenyesha yuko uyo kutaba kwihutagiza intsinzi bari kuyitahukana.
Nuvuga ko twanganije urukino ariko na kimwe gikuru badusumbije nuko gusa dufise abakinyi benshi niho bagitangura gukina imikino muzamakungu, ariko twabonye yuko tuzoja kugerageza gukina neza kuri match retour. Nuvuga yuko twari dufise precipitation imbere y'igori nico gituma twahushije bisindo bitatu twahushije imbere y'igori nuko no bivuga twari dufise precipitation imbere y'igori.
Etienne Ndayiragije amenyereza umugwi wa Lidiardic Burundi Sport for Africa we wamenyesha yuko ngo minota 90 isigaye mu ndugi zibiri bazokinira i Rwanda ngo arizeye yuko bashobora gutahukana insinzi.
Ubisanzwe twavye ku mugukino rwagenze twaronse ama occasion menshi twashobora kwatsinda ni ku mpira meze turizera ko gutaza giza indo tugize muta 90 twatsinze twaje indi 90 hari wabo turizera ko dushobora gutsinda.
Muri izo nkino za Afrika zihuza imigwi umugwi wa Message Ngozi wari wagiye gukina muri Angola ukaba waratsinzwe ibitsindo bibiri ku busa bikerekana yuko kugira imigwi yo mu Burundi irengane hariho igikorwa kinini ya gikomeye imigwi yo muri Angola ikaba biboneka yuko ari ifise amahirwe menshi yo kuzobandanya muri izo nkino za Afrika. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda mugenzi wacu Jean Claude nawe nyene adufitiye amakuru ya sport.
Mu mupira w'amaguru mu Rwanda hamaze iminsi hagaragara ikibazo cy'ubwitabire bwo ku rwego rwo hasi ku mastade yabereho imikino yo mu cyiciro cya mbere. Amastade akunze kuboneka nk'ayambaye ubusa ahanini nayo mu mujyi wa Kigali. Imikino igerageza guhuriza imbaga abantu bakaza ari benshi nihuza amakipe y'abakeba b'ibihe byose aribo Rayon Sports na APR FC. Bamwe mu bakurikiranira hafi iby'umupira w'amaguru mu Rwanda bakanawusesengura bavuga ko usibye ibi bigugu APR FC na Rayon Sports andi makipe mu mujyi wa Kigali nta bakunzi bahagije yifitiye ngo ku buryo nta gitangaza kirimo kubona imikino yabo ititabirwa. Ayo makipe avuga ko ari nkene ku bafana ni Police FC, AS Kigali, Isonga FC ndetse na Kiyovu Sport igaragaza ko abakunzi yahoranye bagiye nka nyomberi uko imyaka yagiye isimburana. Hari n'abandi ariko basanga impamvu abantu benshi bagenda bacika ku kibuga ari uko ireme n'uburyohe bwa ruhago byagabanutse ndetse ngo n'abafana bahoze ari ndacogora batangiye gucika intege. Mu myaka itanu ishize aba bakunzi ba ruhago batangiraga kwambarira urugamba rwo gufana guhera mu gitondo cya kare. Aba ni bamwe muri bo.
Kwiye nk'abafana ndakubwiza ukuri urambona nk'umufana nkanjye urumva urabona vuze nkanjye mfite hano uvuga ngo nzarara muri sale ndagera saa 12 za mu gitondo negura mace neza ingoma bazizane ibidomoro ikintu cyose byo mwungiye umugiye kujya muri lokale nk'umufana.
Ndakubwiza ukuri ure sport nakubwiye ko ure sport guhera nta gikombe n'icyo mu Rwanda Rayon Sports izongera gucaho uyu mwaka kuri Rayon Sports ni umwaka gutwara ibikombe byose nta kimwe dusigaje.
Ikipe ya APR mu by'ukuri ihagaze neza urebye impande zose uhereye ku ba strikers aba midfielders.
Ikirimo kuboneka muri iyi minsi nuko imikino yabereye mu ntara ariyo isigaye igwiza abafana muri stade. Amakipe arimo kugaragaza gushyigikirwa iyo yakiniye mu rugo ni Espoir FC y'i Rusizi, Etincelles FC na Marine FC z'i Rubavu, Gicumbi FC y'Igicumbi, Sunrise y'i Rwamagana, Musanze FC y'i Musanze, tutibagiwe Amagaju FC y'i Nyamagabe. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe y'igihugu y'abagabo ikomeje imyiteguro yo guseruka mu mikino itandukanye yo ku rwego mpuzamahanga. Mu byumweru bibiri bishize umutoza wayo Paul Bitok yari hamagaje abakinnyi 36 ngo bazatangira imyitozo igamije kujonjora abashoboye kurushaho azifashisha mu mikino iteganyijwe mu minsi iri imbere irimo imikino ihuza amakipe agize akarere ka gatanu muri Afurika ndetse n'irushanwa ry'imikino nyafurika. Kugeza ubu kuri abo bakinnyi 36 bari batoranyijwe hasigayemo 23 nabo bagomba kugenda bayungururwa hakazasigara ab'indobanure bazaseruka. Muri abo bakinnyi 23 haragaragaramo bane bakina nk'ababigize umwuga aribo Yakana Lawrence na Christophe Mukunzi bakina muri Turukiya, Nelson Murangwa uri mu Buyapani na Placide Sibomana ubarizwa muri Katari. Mu bandi bakinnyi bakomeje imyitozo twavuga abasanzwe ari ntarumikwa muri volleyball yo mu Rwanda nka Ntagengwa Olivier na Kwizera Pierre Marchal wo muri Rayon Sports Volleyball Club, Mutabazi Boni, Yango Theodore, Ndamukunda Flavien na Aimable Mutuyimana wo muri APR Volleyball Club, Mutoni Adolphe wo muri Inateke n'abandi. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Somebody could have hit ya. They ain't afraid of my hit ya. Chameleon, murder case. This song I did say. Sabama to go to the old day. Sajamo Koro, the Kazome say. I got up on you, Miran, you mule. Oh, Moose, who was a Tanukure. Oh, I went so on the Tanukure. Cano Sima Mulide. Seems so as I believe I'm a Mulide. Cano Sima to me. Tato de Mawe, Chimanyano, now we're to go away. Yatuomo,
kagwe tusagwa werere mukano kanyuma kakunyumira werere duniyo jivamu jivamu werere aboluganda bali magana nule muchibi mutwazi nesebina bayekero munyine kalina weba taxi batika bana bana kodoni wabamundu chikuruta nebeze kanabo munange bimpya aseka kungulu munanga buncha Na mufitini na wele Nebo ya garo ya gari na wele Mubutone tatone wa wele Chimanyano na wetu kore na wele Yatuo muka wetu sagwa wele Muka no kanyo maka kunyumi na wele Dunio jifamu jifamu wele Mubabanji musika siko Mufunesi mite musubi na vino Osubi loko kujuna Bibari kwepe na anga mufuseti Tulege, tutulege Ule kaba wabaroga, kabaroge Dunia misambu, biwambu Bietu itamu fena Edo dunia tumalina muwelele Mufitino mufitini na welele Lepo ya galo ya gali na welele Mubutone tatone wa welele Chimanyeno na wetu kore na welele Yatuo muka wetu sagwa welele Muka no kanyo maka kunyumi na welele Dunio jifamu, jifamu welele Aha, gotta speak the truth Diga don di root, minali kayut, shua biga yut, minali kayut, wancha uncho boot, when you go chachi chachi combo ta food, got to speak the truth, diga don di root, minali kayut, shua biga yut, minali kayut, wancha uncho boot, when you go chachi chachi combo ta food.
Tenshuti mwese kumuliko mwela wandanya kumviriza iladio ijwi ya Amerika lisami ya nilai Washington DC mukirundi no mukinyarwanda tuwi use kandi kumuli programi ya chunshasha guhera mukanya gatoi isa chuminazibizo mkitondo muja kuandanya mumviriza kiganiro dusangire ijambo kiganiro gifise hafi iminota milongu tatu kumugorowa wa FM ijana nakane nibichewi tatu ikigali mwurwanda ni mutangwe Ijwi rya Amerika ryikwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamara ryereke imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wirengagije itariki ntarengwa wari wahawe ngo hagarike burundu ibitero byawo umaze imyaka ukora bitabaye ibyo ugabweho igitero. Umutwe wa FDLR ugizwe n'abarwanya bagera ku 1400 bamwe bagize uruhare muri genocide yabaye mu Rwanda mu 1994 uwo mutwe niwe nyirabayazana y'ubushyamirane bumaze imyaka 20 mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika yo hagati ONU yakiriye neza itangazo rya Republika ya Demokarasi ya Kongo ryavugaga ko igiye gutangiza ibikorwa bya gisirikari ku mutwe wa FDLR uwo mutwe washavuje abasivili mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda imyaka 20 yose Aba FDLR bananiwe kuzuza ibyo bijeje gufasha intwaro hasi bitarenze itariki ya kabiri y'ukwezi kwa mbere ahubwo bakomeje guhohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu binjiza abana mu gisirikari kandi bakomeje gahunda idahuje n'amategeko mu rwego rwa politiki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye byimazeyo ibikorwa bya gisirikari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo by'umutwe uzwi ku izina rya MONUSCO kuri abo barwanyi ba FDLR bananiwe gushyira intwaro hasi Turashishikariza Republika ya Demokarasi ya Kongo na MONUSCO gukomeza guhuriza hamwe ibikorwa kubitegurira hamwe no guhita batera intambwe zo guhagarika burundu ibikorwa bya FDLR. Cyakora ni ngombwa ko ibyo bikorwa bya gisirikari biba mu buryo bidahungabanya abasivile n'ingaruka zikaba nke ku baturage hubahirizwa itegeko mpuzamahanga rireba ikiremwa muntu kandi hakurikijwe ingamba za ONU zireba uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kubuza amahwemo FDLR ntizabashe kongera kugaba ibitero bizafasha kugera ku mahoro arambye n'umutekano w'abatuye akarere k'ibiyaga bigari
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanya isa 12 n'igice turabashikiriza ibiganiro byacu by'uyu munsi, ariko reka mugezi wacu yaduteguriye amakuru atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru.
Urakoze Frederick muri aya makuru. Twababwiye ko muri Nigeria igisasu cy'umwe yahuzi w'umugore cyahitanye abantu 10 abandi bagera kuri 30 barakomereka bikomeye ubwo uwo mugore yituritsaga hafi yaho abagenzi bategera bisi. Icyo gitero cyabereye mu mujyi wa Damaturu uri mu ntara ya Yobe. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa avuga ko ubwo yari akimara kwituritsa n'umujinya mwinshi ababibonye bahise batwika umurambo w'uwo mwiyahuzi. Benshi mu bapfuye ngo n'abana bakiri bato bagurisha ibiribwa muri iyo gare. Nubwo nta mutwe cyangwa umuntu wari wigamba ubwo bwicanyi, umutwe wa Boko Haram niwo ushyirwa mu majwi. Uyu mutwe umaze iminsi ukoresha abakobwa n'abagore kwiyahuza ibisasu. Mu cyumweru gishize amatora y'umukuru w'igihugu yagombaga kuba iki cyumweru yimuriwe mu kwezi gutaha kubera impamvu z'umutekano muke uterwa na Boko Haram. Mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika, Vice Perezida wa Nigeria Namandi Sambo yahamagariye abaturage b'icyo gihugu guhagarika ibikorwa by'urugomo. Yasabye abanyapolitiki kugira uruhare mu guharanira ko amatora ataha aba mu mutekano no mwituze. Umutwe w'intagondwa wa Islamic State wasohoye amashusho ya video yerekana icyo ry'abakristo b'abanyamisiri 21 bo mu idini ry'abakoptic. Ayo mashusho yashizwe ahagaragara kuri iki cyumweru yerekana abagabo benshi baherekejwe n'ibyihebe byipfutse mu maso, nyuma abo bagabo bakaza kwicwa baciwe imitwe. Nyuma yo kubona amashusho y'ubwo bwicanyi, Misiri yahise itangiza igikorwa cyo gucyura abaturage bayo batuye mu gihugu cya Libya. Mu ijambo yagejeje ku batuye igihugu, Perezida wa Misiri Abdel Fattah El-Sisi yategetse ko nta munyamisiri wemerewe kongera kujya muri Libya, anashimangira ko igihugu cye kizakora ibishoboka byose guhangana n'abo yise intagondwa. Mbere y'uko avuga ijambo, Perezida Sisi yari yabanje gutumiza inama y'igitaraganya y'abayobozi bakuru b'ingabo kugira ngo baganire ingamba bakwiye gufata. Akanama k'amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye karaye gatoye umwanzuro utegeka inyeshyamba z'abahuti muri Yemen gusubizaho guverinoma yahiritse, bakanarekura byihutirwa uwahoze ayobora icyo gihugu Abdurrahman Mansour Hadi.
Rakoze mugenzi wacu ya dushikije makuru. Abagiye kubandanya bumviriza ibiganiro byacu isa 12 zo mu gitondo, mushobora kubandanya mwumviriza ikiganiro mukunda cyane dusangira ijambo.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo. neza tuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika mwaramutse namwe kandi bakunzi ikiganiro dusangire ijambo ikiganiro cy'umunsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Munikije tukaba tubwiye kuvuga ku bibazo bitandukanye byo mu Burundi twatumiye cyane cyane ugwaruka kuko arigo kenshi na kenshi fise uruhara muri kazoza k'igihugu ugwaruka nigo kazoza ugwaruka nigo rukwiye kumenya ibintu bitari bike kugerekeye ubuzima bwa politike mu Burundi turi kumwe n'umushya ntahe rero Prosper di Menyimana tukaba turi kumwe na Maurice Ndwayo hamwe na turi kumwe na Marius Ndavyengenge Johannes bashya ntahe mwese mwaramutse neza mwaramutse neza nkuko rero navuze tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye byerekeye Burundi aho notangurira ku kibazo ikagisani cejeje agatima Burundi aho uruhagarara rwari rwahitiye hagati y'umurwi ujeje utunganya amatora seni hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta cyane cyane ikagwari rukomeye cyane rwose ariko aho habereye inama bakumvikana ku bibazo bimwe bimwe cyane cyane nk'ugusubira kwandika abatari bashoboye kwandikwa ico ni kintu abantu bose bashira imbere muri iki gihe eka umwumvikano uhari kandi n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bikaba bikorera teraka mu gasaba ko hobandanya ibiganiro hagati cyane cyane y'abatavuga rumwe na leta hamwe na leta y'u Burundi cyane mugambwe uri ku butegetsi nashaka mushira ntahe muri Sendwaye ntanguri kuri wewe mbega ubu mugeranije no mu minsi heze aho tuvuga ko guruhagaragwa ari rukomeye ubu muribaza ko hari akizero ko ibintu bizoguma bibandanya bigenda neza hagati cyane cyane y'umugambwe uri ku butegetsi ibiro ikabijeje gutunganya amatora seni hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta cyane cyane
umwizero ukomeye cyane turaze aho twavuye ubu naho tugeze umugwi ucezwe gutegura amatora ubu turabona yuko n'imigambwe yahora yanka bimwe mu byo gukora turabona yuko bafite intumbero imwe n'umwizero uraboneka ku banyagihugu kuko bumva yuko imigambwe yose ibirikiye ishyira imbere intwaro ya demokarasi yuko babona ibintu kumwe n'utunenge twariho bariko baracara hamwe kugira badutorere inyishu ni ikintu gikomeye cyane bitanga umwizero w'amatora agenda neza.
Prosper Bimenyimana, namwe ako kizero niko mufise?
Nabyo ndafise umwizero yuko igiye kurandanya neza kuko mu bisanzwe leta y'u Burundi murabizi mu myaka iheze yariyemeje yuko igiye gushingira ku nama n'ingingo ni ukuvuga ko n'umugwi seni nawo nyine utaba gusigara inyuma inama n'inyingo ni izategerezwa kurongora igihugu mu byo mu bikorwa byose ibibazo rero byari byashyikirijwe n'imigambwe itandukanye n'uwundi mwo nyene muganga w'agasiyana yitrona hariho utubazo tumwe tumwe wari washyikirije twosogwa ku bijyanye n'iyandikwa ry'abazoja mu matora byaragiye biratera induru imigambi n'imwe ntibyumvikana na seni mbere iranashyira n'ijwi hejuru gusumba ariko rero ni byiza gukenguruka ko seni yafashe intumbero yo kuja inama n'ingingo n'abanyepolitiki abegwa n'ibi vya politiki bose eka mbere n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki kugira ngo igihugu gitekane dushobore kuja mu matora atekanye kandi nibivuye mu matora bibe ari bitiza bihumuriza bose shima rero inama iheruka kuba yateguwe n'umugwi seni mbere gifashijwemo n'abasanzwe bafasha u Burundi irahuza abanyamigambwe eka mbere bo mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike mbere n'abasanzwe bitwa ko arabigenga ubuhunyi abo bita France Acteurs Politiques bose barashyikiriza amakenga bafise maze baraheza biciye mu nama n'ingingo ariko bitanoroshega barashyika ku cyumviro bashobora guhuriza ko ubuhunyi ibikorwa bikaba birabandanya neza tukaba dufise umwizero yuko mbere n'abatagiye batashiwe kuronka akanya ko kwiyandikisha nk'uko twari twabisabye mu muganga w'agasiyana yitwana bazohabwa akanya kugira ngo biyandikishe ntihagire umunyagihugu n'umwe ntihagire umurundi n'umwe ufitiye uburenganzira ariko adaja mu matora kandi yarabifitiye uburenganzira abifitiye mu gushaka.
Ego me Marius Johannes Ndavyengenge ndabona bagenzi bacu bose bashima intambwe yakozwe cyane cyane nyuma yaho habere ibyo biganiro mbega ibyo byo babivuga ko amatora mu Burundi ubu nta zindi ntambamye ashobora kugira harasigaye nk'amezi nkangahe atatu kugira ngo ayo matora atangure ibyo byerekana ko atantambamye zindi zizohaba.
Ego ntumbere imwe nabo bagenzanje baje kuvuga musanzwe iyo mukindi bavuga ngo ababipfa n'ababisangiye ariko ntitwobivuga gucyo gusa kuko aho babicira ni kuri twebwe ni kuri twebwe kandi uwa mbere abigiriramo ingorane ni twebwe ba rero iyo numvise ko bariko baramera nk'abumvikana ntabwo ngiye mvuga ati mbese mwari murengera iki ngo mubyumvikane mubyumve icyo kimwe kuko iyo bari kubavuga nk'amajyambo ariko bavuga nk'amajyambo ugasanga uwa mbere agiramo ingorane ko baba bazi ko baravuga uwa mbere agiramo ingorane twebwe atabo tubatu yego umwizero ndawugira ariko nkavuga nti bandanya muto muraganira hama mureke kuruhishanya kuko hari igihe uzana nk'umwe aremereza uwundi undi akaremereza uwundi ati buriri ejo bundi nanjye numviriza abanyepolitike bamwe bahuriye ku radiyo harimo minani na nuburyo avugira seni ariko aramusubiza ariko barakubura ari mu kiganiro abaduserukira kuri rca bamubaza bati mbese none ibi bintu mwaduhaye mudusaba mubona bishoboka avuga ibintu z'ama karite biometrike n'ibiki hama uvugira seni aramwereka ko bidashoboka aravuga ati siyari ikintu cyoroshye amubwira ati yewe sinanka ko ibyo mvuga bishobora kuba bitari byo mugabo ntubyanke byose urinzigurire yego ni byiza nibaze baravugana ariko kandi bagerageze no kutaremerezanya nayo ubundi amatora ubwayo ategeza kugenda neza nk'uko udutwara uno munsi nyakubahwa ndamwemera kabisa yarabivuze agomba kugenda neza n'icyumviro n'icyifuzo cyiwe agomba kugenda neza kandi bitavuye kuri umwe cyangwa uriya amatora ubwayo agomba kugenda neza namwebwe ngerageze no kubashyiramo nk'ubumwe bafata nka mwebwe nkunda ikipe agira ati ngo mugerageze mutukorere amatora zimwe mwoyakora nabo ahubwo abayakora nibo bayakora nabi.
Ego uravuze ikintu gihambaye cyane rwose Johannes Marius, urafuze ikintu gikomeye cyane rwose cyo kuruhishanya igihe abanyapolitike bari kuraganira. Mbega iyo bari kuraganira mwe mubegereye murabona ko ingorane zose baturana biba zivuye ku mutima canke n'ingorane batura kugira ngo habe ibibazo hame hari ibibazo mu Burundi murabona ko hariho nk'ibyo bita mu Kifaransa ibintu genuine.
Ngiriye ko cyo mu majyi n'ikibazo cyoroshye cyane ubu ikibazo ikintu gikunda gutera ingorane kuko nk'ubu tuba duhagaze ku ruhande twaba ni ikintu bita je d'intere si ukuvuga yuko ibyo nakagira kure abikora nabi ni je d'intere kuko nk'ubu wumvise ati banza muze murambaza imbere yo kubagira ibi n'ibi n'ibi si ukuvuga yuko ibyo bamubajije n'ubundi hari igihe abavuga yuko bidakunda namweze mubiraze neza twese tunabiraze ikintu cyo gukoresha karite biometrike ntigikunda mu busanzwe kuko na leta yari yagerageje ibuka minisitiri w'interiyo yari yanagerageje avuga ngo leta izoyitanga aravuga ngo arigera no gupromita yuko ishobora kuyitanga ikajya nk'igihumbi hama ibiro tuba bidakunda avuga ngo igeza kuri bitanu mugo niyo ibyo bitanu ntiyakozwe ari ibintu benshi ushobora gusanga bisaba uburyo budashoboka mugo ugasanga nk'ubu nka wewe mumenyeshamakuru nk'ubu ndakubwiye kora igitangazamakuru bimwe yagiye akora ntacyo ushobora gukora ndabizi neza ndakuruhije ariko mugabo mba nkeneye kugira unyumvirize hano tuvugane ari byo ko turavugana mva mu manama cyane nabwiye ati burya rero bijya reka nabyo ndabireke mugabo ukora ibi.
Prosper Bimenyimana, mwebwe kuri icyo kibazo umushyirahamwe Johannes Marius avuze cy'ukuntu abanyapolitiki bashobora kuba baruhishanya, yavuze ibintu bya jeu d'intérêt. Mwebwe iyo bari kuraganira abanyapolitiki mu Burundi mubibona gute? N'ibintu by'ibinyakuri cyanke no kuruhishanya nk'uko biriko biravuga na mugenzi wacu?
Hamwe ndavuga ko ariko abivuga ndabishyigikiye ko harimo kuruhishanya, ariko n'ahandi naho nk'umuntu akiri muto mujene ari muri politiki ndamubwira ko ariko politiki mu bisanzwe ikorwa, kuko mu bisanzwe muri politiki imigambi ihiganirwa yose kurongora igihugu. Umwe wese rero abafise uburyo bwiwe afise n'imigambi ashyira imbere n'ingene ategerezwa gukora kugira ngo ashikire intwaro, ashikire gutwara igihugu. Nicyo gituma kenshi na kenshi rero ni uko nyine turi mu bihugu bitaratera imbere cyane mu bintu by'intwaro rusange, ibintu bya demokarasi, usanga imigambi idafise integuro ya politiki itomoye, idafise imigambi ya politiki itomoye, itabona neza ingene igihugu cyorongorwa, ikifatira ku tuntu duto cyane ikadadikira ku kantu babona neza ko katazoshoboka. kabari choga chama shirinde yani amiku kuruhande guambe benshi banarushishanya bagashira imbere ibintu bidashoboka kuko twabye ubutunzi bw'igihugu cyacu aho bugeze tukaraba na mikoro y'abanyagihugu uno munsi aho abanyagihugu bashobora gukura dusanga mu by'ukuri carte biometrique bishoboka mu bisanzwe yari nziza iyo tuba twari dufise uburyo bukwiye dufise ubutunzi bukwiye n'imiryango ifise ubutunzi bukwiye carte biometrique cyari ikintu gikenewe cyane cyiza cyane kugira ngo tugabanye uburyo bwose abantu bashobora gucamo kugira ngo bire amatora mugabo turazi ubutunzi dufise ntibishoboka ati kuruhishanya nibyo hari uwo utabifatirako hari umunyapolitiki abifatirako agaca azirikirako kugira ngo yereke abanyagihugu ibyiwe ari byo byari byiza kandi birumvikana aba ari byiza mugabo ako kantu kuko igihugu aho tugeze ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'imiryango umunyagihugu wo mu Burundi aruye igiciro carte biometrique yotwara nta munyagihugu ntitwovuga yuko 30% y'abarundi bashobora kuronka iyo carte biometrique.
Ego turagaruka ku mvuzo zoba zituma abanyapolitike bigenza gutyo ariko reka tubaze n'umushyira ntahe Maurice Ndwaye nawe nyine agira icyo avuze kuri icyo kibazo cyo kuruhishanya.
Yewe nta birebire mvuga numva bagenzi babivuze nka byose cyo twotabura nagomba nshigikire mwene wacu Professor politike y'iwacu ngaha mu Burundi tukenye sino yita politike nicyo gituma tukunda kuyita ngo ni umukino umaze kuba umukino uraca kubiri n'ukuri uciye kubiri y'ukuri uhenda abanyagihugu mugabo twategerezwa twese kubaronderera ineza nicyo gituma mu bihugu biteye imbere politike yabo barondera ineza ya bose mugabo twebwe ngaha anye uraca ku kintu ukabona yuko iki kintu atari cyo kidashoboka mugukabwira abanyagihugu yuko ari ukuri ukabibasigurira neza ukabinjiza kandi uzi neza yuko atari ukuri nicyo gituma rero tuvyita umukino mu mukino ukoresha ibishoboka byose kugira utsinde.
Maurice Ndwayo abakina abanyapolitiki bakina uyo mukino nyene abagira iyo politiki ya gutyo mwibaza ikibi batuma n'ikihe boba bashaka gutsinda amatora bashaka ko amatora ataba ikintu boba bipfuza n'ikihe ugerageje ukaraba ukuntu wama wabona mu biganiro bagira igihe cyose bari ko baravuga ku byerekeye imigambo yabo n'indi migambo
ibintu bibiri hariho ababigira uko abayikina uko onye kugira batsinde amatora hariho n'ababigira uko kugira batobe kubera batazotsinda amatora uravye ukuntu baba bahagaze mu banywanyi mu banyagihugu n'ahandi rero hariho abavuga ati tuyikine uko ukumbure turashobora kuronka abanyagihugu biyongera kubo dufise kugira dutsinde hari n'ababigira uko ukumbure bigende nabi hanyuma tuze dusubire mu ntwaro rusange tuje ngaho twicare tugabanganye ubutegetsi n'abavuga bati oya abanyagihugu bararushe bakeneye ubatwara afatiye ku mikoro yabo hanyuma tubandanye mu ntwaro ya demokarasi icyo abanyagihugu botahura nuko ibyo bihari abanyepolitike batora umukino wabo nicyo gituma politike y'iwacu ari umukino ukoresha abantu batazi ukinwa n'ibintazi n'abatazi ibyo bariko barakora bagatumwa n'abazi ibyari byo mugabo bobo bariko babikora mu mutekano bagatuma bari abandi babikora mu buryo butari
Prosper Bimenyimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cya politiki muri politiki niko bimeze ika n'imyereka irarekuwe mugabo mwavuze ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ko mu bihugu byose biteye imbere icyiza ari uko kenshi na kenshi bose babigira mu nyungu z'abanyagihugu mbega ikintu cyokorwa kugira ngo uyu mukino wa politiki ubandanye ariko imbere bame bashira imbere iminsi yose ineza y'igihugu ubumwe bw'abanyagihugu eka iterambere ry'igihugu hari nk'ivyimubiro mufite mushikiriza
ego me icyambere mushikiriza nuko abasanzwe barongoye imigambwe amashyirahamwe ya politiki eka n'abandi bakurikiranira politiki hafi nuko bufasha kugira ngo politiki y'u Burundi ibe politiki iraba kazoza yire politiki y'uno munsi gusa kuko tugiye kubiraba bituma hanyuma benshi bace bashyiramo inyungu z'iwabo ugasanga yagwanye yaciye hirya no hino asatambaye arongera inyungu ziwe gusa ni kubera mu by'ukuri mubarongoye imigambwe imigambwe nayo nyine ubwayo n'imigambwe mike ifise intumbero ya politiki ifise intumbero y'ingene igihugu cotezwa imbere icyo bita vision mu gifaransa uno munsi umuntu avyuka akagira ati ndashimira umugambwe kubera yaziyumviri mugabo adafise intumbero y'ingene igihugu kizoba cubatse mu myaka cumi mu myaka mirongo ibiri mbere mu bazungu hoho bageze mu myaka ijana ugasanga bafise programme politiki yo mu myaka ijana ingene bifuza ko igihugu kizoba kimeze mu myaka ijana aho umuntu ntaba ariko arashira imbere inyungu ziwe za politiki inyungu ziwe ubwiwe gusa nico rero gihaze ngaha mu Burundi kuko tubona neza ko uwo ari we wese agira politiki bambabarire bagenzi bacu turi kumwe muri politiki abadukurira muri politiki hariho abagira politiki bakayigira amacange nico gihe rero igishoboka cyose kirakorwa mbere naho tuba gishyira igihugu mu ngorane igishoboka cyose aragikora kugira ngo ashike ku nyungu ziwe inyungu ziwe asigekanye ariko atari inyungu z'igihugu atari inyungu z'abanyagihugu
Marius Johannes ukuntu muri ko muravuga abanyapolitike mu Burundi aho ubona ko umengo nta vision ihari aho umenga ko byose birarekuwe kugira ngo bashikire ibyo bipfuza canke baburizemwo ibiriko biraba muvuze ibintu bihambaye cyane gose ikintu mwotanga nk'impanuro kuri abanyapolitiki ndabona umengo musi vyimviro bihambaye cyane gose Marius Johannes ndavyigenge ikintu kirimo shikiriza n'iki
nganje ndumva n'ibyo bavuze n'ugisi duhuda twese nizere ko n'undi garuka bwo mu Burundi cyo jumba cyo kimwe kuko Burundi ubu no musi bwejo ejo hazobara yandi maraso hazobara abandi bantu abindi politiki rero mu byo umuntu ari nyuma gatonyi ndagaze nyuma gatonyi rero iyo ko politiki yo mu Burundi kandi yo mu Burundi gusana yo mu bihugu byitwa ko bikenye kandi ntiva mu byo bihugu iva ku bantu bayidutegeka kuyikoresha gutyo ni politiki ya tuba tugabure niwa nka bisabe niko ikogwa nibi bako ravuga ati ni je dente niko ikintu ngo kugira ngo bashike ngaragire ibintu muri sagiye kubivuga hanyuma n'uyu mugenzi wacu Prosperi arasasiri yavuga ngo ibyo nyine mu bisanzwe siko politiki yagomba kugenda kuko si woraba muri dictionnaire baravuga la politiki c'est quoi c'est l'art d'organiser c'est l'art d'organiser or organiser c'est pas détruire si kuvuga ngo ni kubera ngo je uwo mugenzi wanjye Prosperi yapanze ibintu neza ngo je dois détruire ça ngo niho ndiko ndagira politiki non ya si politiki kandi bivehe nibyo ko ndavuga baratwempoza ibintu kandi biva mu bihugu nk'icyo uri mu bihugu biteye imbere bazotubwira bati ubu rero ko batsinze amatora utegerezwa kushyiramwo naka ushabagiibintu mbega none genda babazi ese akamaro ko gutanga n'icyo gihe bimeze kujya akamaro ko gutanga porogaramu akamaro ko gutanga porogaramu yo gukorera ko nakahe mu gihe abazoyishyira mu ngiro atarabayizi sindumva neza nk'ubu ingene bipfuye nayo sinda amatora ugaca uhamagara umusenyeride nzaba ari baza gushyira mu ngiro ibyo bintu
kuri icyo kibazo Marius Johannes abarundi baragize amasezerano ibitigiri ukuntu basangira ubutegetsi
ibyo byo gusangira ubutegetsi byari byiza mu gihe umuntu yemeye ko atazo umubwiye twebwe twagize porogaramu iyi muri iprona nibyo twatsinze twafashe porogaramu iyi ikore cyane ntibirigura n'angora ntibirigura kuko nintayikora nijye nzobirazwa wewe uzovuga ngo jewe ngwe ngo wa muntu mwashyiraho ngo kandi ni wewe wari uhari abige ni umugambi ndiko ndavuga utawumva niba ngo ibyo byose tubishyirwa hamwe n'abandi n'abari mu bihugu bizaba byo bidufasha bamaze kubona bagaca bashyira mu banyagihugu n'abarundi yuko kugira umuntu atera imbere akora politiki mu bindi bihugu politiki siteza imbere umuntu siteza imbere umuntu mugo mu Burundi kugira umuntu aronka ikintu avuga ngo njya muri politiki
njya
muri politiki mukabigwanira mwe na maka ugazizongera ya politike mwayihinduye mukiri politike isigaye ari jeventere
wavuze ikintu gihambaye cyane rwose Marius wavuze ati politike abanyapolitike bagira ni tura tugabure ni wanka bisabe ico ni ikintu gihambaye cyane rwose mwavuze nashaka turizeye ko n'abanyapolitike benshi bo bari ko barumviza mbega kugira iyo politike niyaba iyo politiki ariko imeze muri iki gihe mwanya politiki batari bake mushiga ntahe Prosper Bimenyimana impanuro mwo habanyapolitiki nize
imbere ya byose naguma manze n'ibireshi cyo vuze ku byo mugenzanga yije gushikiriza ibijyanye no gusangira ubutegetsi mu Burundi n'ingendo abarundi bo nyene bishingiye bayishingiye yarusha mu masezerano akahambaye cyane kandi yashitswe ko biciye kure iyo rero iyo ngendo yafashe kugira ngo mu Burundi ntagire ikintu gisubira kuza totuma haba ikumirwa ry'uyu mugwi cyane uriye rero ntitwosaba kubigarukako kuko nitwofatira ku Amerika.
Maurice Ndwaye uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cha politike iranga cyane cyane ahanini ibikorwa mu Burundi ari turatugabure niwanka bisabe nashaka mu gico mutubwiye impanuro mwotanga mu gihe ivyo byo bariko byifashe koko mu bajya politike batari bake mu Burundi impanuro mwobahanize
yatubira kugaruka ku subira kutubira kutse naye napfuze politike y'u Burundi abanye politike y'u Burundi uravye igihugu aho kigeze mu gihugu gikenye ifu butunzi buke abakina politike aribo bategerezwa gutunganya ayo matungo make gucumenga bakeneye yuko igice kinini cy'ayo matungo kijya mu mfuko wabo kijya mu muryango wabo ugacusanga kwa gushira imbere ineza y'abanyagihugu kugira ubutunzi bw'igihugu busangirwe n'abanyagihugu bose siwo mwitwarariko wabo kuburyo niyo habaye ikintu bakabona yuko bujya gutunzi bugiye kuwundi mugwi canke ku bandi bantu akavuga ati ntacyo ncera naronse ko ndabitoba byose hanyuma tubure twese naho tugeze nico mituma namwe mvuga nti yaba twese dushira imbere ineza y'abanyagihugu tukabona ko abanyagihugu dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ubutunzi bw'igihugu tusangire twese twese abanyagihugu abanyepolitike abari mu mashyirahamwe yigenga jewe nje kuvugira umunyagihugu ndamuvugire mugabo ndamukunda ntakeneye yuko ijwi ryiwe ivyo ndamuvuga ko bizonzanira ubutunzi jewe jenyene mugabo we ntaronke ico usanga rero ari uwo mugambi mugenzanze Marius yavuze ko ari turatugabure byanse bimeneke mugabo kuri kijyaye yavuze cyo gusangira ubutegetsi ni kwa kubura programme iyo umuntu yayiteguye ari umugambi watsinze amatora yari programme iza gushira mu ngiro ineza y'abanyagihugu bose nta muntu n'umwe yategereje ari mu butegetsi yategerezwa kuyirwanya kuko ayikoreye ko niyikorera niyizanira ineza abanyagihugu bose ibyo rero byo gukorera uri muri leta ugakorera umugambi nibyo tuba dukwiye gukura mu mutwe uko uri muri leta ukorera abanyagihugu ugakorera abanyagihugu giye mu mugambi ukorera umugambi nuko wone jewe mubisikuwa
ibyo ni byimbiro byiza cyane rwose mu gusozera abashinga ntawe mwese turi kumwe ndabona ko ukuntu mu bona gikorwa kirangurwa n'abanyapolitike mu Burundi bidashemeye cyane rwose eka mwatanze n'impanuro ariko nagomba ku ruhande rwanyu no ku mashyirahamwe y'abakiri bato bose ikintu amashyirahamwe y'abakiri bato ikintu ugaruka gukora kugira ngo wirinde abanyapolitike bashobora kuba juragiza cyane cyane muri kiye cy'amatora ni nk'ibihe reka dutange ku mushinga ntahe Prosper Bimenyimana
icyambere no hanura ugwanuka nuko ugaruka twebwe ugaruka twobona kazoza kacu tukamenya gutandukanya icyatsi n'uruhu tukamenya neza yuko umunyapolitike icyo ashikirije ugaruka rukwiye kurabamo inyungu mu by'ukuri zago nzamizi nzigwame rushira imbere rukarubikiraro cy'abanyapolitike ugaruka rukamenya neza kuraba gutandukanya politike nziza na politike mbi ukamenya gutandukanya imigambi myiza n'imigambi atacyo izoshika ko ari imigambi mu by'ukuri yo gusukuresha abantu kugira ngo umwe wese yishikire ku byiwe yo gusigana inkore ku mazi ugaruka rero wakwiye gukerebuka muri kino gihe tugiye kwegereza igihe kinini yamamaza ugaruka umunyapolitike wese azohamagarira ugaruka gucanamwo bamwime amatwi umunyapolitike azoruza azanye imigambi ugwaruka rutabonamwe kazo zakago imigambi imigambi ejo ugwaruka rutabona ko igihugu hari ico kizunguka igihe umunyapolitiki ashizwe imbere ubwo gwaruka ukamwima amatwi ikindi nagomba kugaruka ko cyane cyane shimika nuko gwaruka rukunda gukoreshwa mu bintu by'ibishamirano gwaruka rukunda gukoreshwa mu bintu byo gutuba amatora gwaruka rukunda gukoreshwa mu bintu byo kuja gutera ubwoba abatora gwaruka rukunda gukoreshwa mu bintu byo kuja kuyobya guhubya gutesha inzira abaja gutora gwaruka rukunda gukoreshwa mu bintu byinshi ingorane nyinshi zama zavuzwe zishika mu matora mu ntamba n'izose zishika twama dusanga 90% ababikoze babyagirizwa ari ugwaruka tugaca dusanga kandi ubwo gwaruka rwabitumwe n'abanyapolitiki batashatse guseruka ariko bari hejuru bisumbuye ni byiza rero yuko ugwaruka rukerebuka ugwaruka umwe wese ahari ahaherereye amenye neza yuko kuja gushyiganwa mu matora sukuja gutera ubwoba sukuja guhezaga ubundi ni kuja gutora imigambi umuntu yatahuye akabaye ashimbere kandi ugwaruka rukwiye gutahura yuko mu matora hategereza gushigwa imbere ubwigenge umuntu agatora icyo yumva icyo yakunze
mushyanahe Marius Johannes namwe ikintu mwubwira ugwaruka kugira ngo wirinde abanyapolitike cyane cyane muri iki gihe cy'amatora ni nkike
yewe musango gwaruka ico no ruhanuka gwaruka nkanje jewe naramaze kubona ikintu urumva mwa ni kumenya ko iyo tuzinanye nk'ubu na wewe ngundi kiki ngomba kumenya icyo tuzinanye ko njyana nyuma yacu uriye mu bya politike tugahurira muri politike kandi atari politike imwe uzoza kumbwira ngo kori wewe wateguye ibiharuro by'iwawe akarabamo n'abantu hari ugwaruka rwinshi rwinshi uzosanga rudafise ufise igitapuro cyitwa karangamuntu konyine adafite na pasiporo ugasanga wiri guriruka inyuma y'umuntu aguhenda ko gukora politike byari byiza nubwo bamwe barakora politike kubera uzategura aho uzoba wewe ejo uwoni ejo sihadura bari kuko biri kuza gusiga urabiye ku myaka ariko ugasanga mu kumwe ariko arakujyana gukora ibintu bidajyanye wewe hirya y'ejo uzosumva yaranyanyitse wowe ucyuje ujya kuvundira ahantu hatanashoboka usanga ubuzima bwawe bwobaye bwiza cyane ubona bwanyu ko nabuhoro buhoro yabwishe kabisa yabwishe
kaduhe ijambo ryo gusozera muri Sendwayo na wenyine atubwira ikintu ubutumwa ika impanuro yoha ugaruka kugira ngo wirinde cyane cyane abanyapolitiki mwavuga ko ari turatugabure cyanke ni wanka bisabe reka uduhe ijambo rya nyuma mushya ntahe muri Sendwayo atoye
ako nagomba guhereza ko naka ako abantu bamenyere kugutanga ugwaruka urahendwa na uko ndabibona iyo umaze kukwiza imyaka iyo bita umaze kwitwa mu majeur uba ari we utegerezwa kuraba ubuzima bw'iwawe mu gihe ukoze ikosa akaba ari we ribatwa rero igihe ujya buze ngo wahenzwe kandi wari ufise ubwenge bwo gushishoza ibyo wabwiwe imbere yo gukora ukaba wamanje kuvuga ati iki kintu ngiwe n'uwo munyepolitike yewe ngomba vore ukamenya neza yuko mu gihe kibaye nabi yuko ari bukibazwa ntuzogaruke kuvuga ngo nahenzwe ngo witwe kintazi oya nuko ni ugwaruka dukwiye kumenya yuko twese tutegerezwa gusigura ibyo turiko turakora
izo mpanuro nziza mutanze muhaye urwaruka abashinga ntahe mwese Marius Johannes Maurice hamwe na Prosper izo mpanuro zose mutanze nizo turangirije ko ikiganiro cyacu ndabashimiye cyane gose kuvyiyumviro eka vyimboneza mwebwe ugaruka mu Burundi mufise ivyiyumviro bisa nuko umengo mushaka no kuzogira kazoza keza ka politike mu gihe mwukagira kuko mushira imbere inyungu zo Burundi inyungu z'abarundi bose nashaka kubashimira cyane gose kukanye mwatoye kugira ngo tuganire mwakoze
mwakoze namwebwe ndo hanyuma muri dutumye
neza cyane nibwo ko bizofasha ugaruka gwishigape
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi dusangire jambo mwakoze.